mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Ejo aho bukera abarundi bazindukira amatora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'ayabajenama b'amakomune. Ni amatora agiye kuba atandurira izaba mvamakungu, iz'akarere ziyahagarariye bivuye ku kiza cya virusi ya corona. Ikindi kidasanzwe muri ano matora, ni amatora agiye kuba atamenyeshamakuru mpuzamakungu bivuye ku maradiyo yabo yugaye. Abari mu mashyirahamwe adakiranira inyungu za politiki batari bake bahunze mu 2015 nabo nyene ntibazoshobora kurorera no matora. Imyiteguro none yayo yobigeze he? Kano kabazo twari gushima kwabaza abari mu murwi ujeje kuyatunganya seni twarondeye, ariko ntibashime ko tuganira. Uko biri kose mwebwe mutwumva muri mu Burundi murashobora kutubwira uko imyiteguro muyibona yifashe ku rubuga muturungikiye amajwi yanyu kuri radio yacu @gmail.com. Hambavu imyiteguro y'ayo matora twashimye no munsi mu kiganiro muri Isanga w'ijambo impunzi z'Abarundi babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015. Turerekeza muri Tanzania, ahabarizwa benshi tudasize inyuma abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuza kandi guha ijambo Abarundi bari mu makungu batazoshobora gutora, co kimwe na bamwe mu banyepolitike bari ku rubuga mu Burundi. Ikiganiro muri Isanga cuno munsi mugevugishikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Tumwe mu twasoro rero tuvugwa muri ano matora harimo Abarundi bataronkejwe amakarata y'itora bivuye ku mvo zitandukanye. Ariko aha umurugwi ujeje gutunganya amatora seni urahumuriza uwo muco w'abo Barundi. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashijwe n'abanywanyi bayo bari mu Burundi, muyisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri icyo kiganiro kwa bamenyeshamakuru, umugwi seni urashima ko imyiyamamazo y'amatora yari maze indwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'iminsi ibiri kugira habe amatora nyezina, Petero Karaveri Kazis arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjije neza, akabasaba kwitegura neza.
Iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura, cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cyimirije cy'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze, ati ubwo amajambo nakoresheje yarabereye, ubwo ntaho noba naranyereye, hanyuma abanyiyumvamo bakazimira, mbega nimba byarashitse ndabigorore gute, mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora, mbega abanywanyi banje bariteguye. Ivyo nibibazo dutanga kw'impanuro ko abitoza bo kwibaza, kuko ubwo twame tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye, mugabo kandi ijambo ritezwa kuremesha ritegerezwa gukebura n'ababiyumvamo.
Mu matora yo kuwa 20 kuno kwezi kwa gatanu, gutuma uja kugutorera bizoba vyemewe nk'uko bisigurwa n'umukuru w'umugwi seni Kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe.
Imvo zemerera umuntu gutuma umutorera ziri imigwi gutatu gutarenga. Ubwa mbere hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri, abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri hariho umuntu agenda n'ubumuga, kumbure bidakunda kwashika aho batorera, nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ivyabona byemeza ko koko uyo muntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora abere hajya ku mutumba, biroje cyane yuko uwo muntu baba muzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Ubwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi, uwo batumye bamuha karangamuntu yabo, bakamuha ikarata y'amatora yabo, bakamuha urwete rumugena ko ari we abatorera. Ubwa kane bakamuha icemeza ko uyu muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka.
Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore, hari Abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara, abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biri uko, umugwi seni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze.
Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva kubayirongoye gushika kuri bajye bari mu biro by'amatora bazaba ari ku murimo w'amatora abagiye kuraba ngene byifashe mu mabiro hijya no hino tico babuza ko bashobora gutorera aho bageze abo baba bari kumwe kumbure n'abantu b'abashoferi bajana hariho kandi abajejwe umutekano bacungera ibibanza byo gutoreramo no mu micungararo yavyo abo baremerewe gutorera aho hafi bari hariho abajejwe guherekeza abanyacyubahiro hamwe n'abashoferi babo hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha hariho namwebwe abamenyeshamakuru abazo bari ko barakwirikirana abatora nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse
umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi hari kindi yabwiye abamenyeshamakuru nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko batarunse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe
hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize ibiro by'amatora reka ndabwisubiremwo mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora nabaho kumutumba nyine bazotorera igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karanga muntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora uwa kabiri bazokwemerera ni utora afite ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afite ikarata y'amatora
umugwiseni umenyesha ko utazotamba wirorera mu matora y'imirishi kazi sarongoye uwo mugwi akavuga ko hari abantu mva makungu 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa by'amatora abazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu bya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ijwi rya Amerika turakomeje n'ikiganiro mwisanga kiriko gishimikira ku matora y'ejo kuwa gatatu. Ano matora abonwa gute n'abanyepolitike? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije kano kabazo yakabaje perezida Silvestre Ntibantunganya yigeze kuyobora Uburundi kuva mu 1994 kugera mu 1996.
Je novuga kuri kuragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye muri myaka 30 aho tugeze ni he bwa mbere no kumenya uko aya matora abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha akaba kandi hagiye muri 2015 Uburundi ufise inzego zikije umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose ikaba ari ndabikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyiyumviro byose bipfuwe mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka kiba adashitishije amashinga amateka canke mu bantu zo makomine ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahitanwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahitanwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga nti ni abantu bicunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashini amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru n'amashini amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka agira ngo 40 iyindi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi busaba ufite umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva mu 2025 atazokwitoza ubwa gatanu nuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyiyumviro biba byinshi mu nama shingamateka gusubira uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose, ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gaston Rwasa, mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza?
Sinzi gusigura, ahubwo nizo kuyamiriza. Nizo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye, ubona ko ariko aritoza urwaruka kuvuga ruva mu migambwe harimo bere barongonye bamwe bamwe. Icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure, ijambo umuntu wese acayumva ati uwo ndiko uri karayiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu, kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse. Ibyo batwemerera byose nta kundi bazoshobora kwishyira imbere, bazobanza kuza kuza inyumuriro. Aho rero je icyo ndabasaba ni uko bavuga batabidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka uvugwa ko guhagarikira ngaho, ahandi kato gwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nibwo ruzoreko ruriyononera. Aha mbere washaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufite imyaka yegereje ari 40 irenze ku gatoya, niwe akiri muto muri bose. Abandi bose bafite imyaka irenga 50, ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira za ngora twiba turavuga. Aha rero niho ngira nti bote kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegeza gukingira Burundi, kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga, hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo, aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutara mu mitwe ntaco bizana, ahubwo bizana kutizera. Kandi je nariko ndavuga nti hari ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera kwa giye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Yego, wihweje muri rusange rero ikintu witeze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese niwo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja bashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane abagitoza bo kwirinda gushyira mitwe y'abantu ibyumviro mengo baratsize byarahetse, burya iyo ugiye mu matora n'ubu zitazovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubindi gihe uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyene. Wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushyikiriza ijambo ryo kumukeza, uwatowe nawe akamya abatore mu Burundi adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumbiteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika ubu atabarorerezi mvamahanga n'amashyirahamwe kan'amashingiro iyo mu gihugu washaka nka 40, ivyo birizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira kira. Noneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Ahora ni ikiza cya coronavirus iko kimeze nawe muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo.
Twese n'ubu turi ko dukorera muhira, n'ubu turi ko turavugana ndi mu biro byanje mu nzu yanje.
Urumva rero byogora kugira ngo tugire ngo ntihagire abaza kuyararo bavuye hirya no hino, byogora ubwa mbere twashyira ngaha bacengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe ku cyo kiza kitwa cyaramufashe. Urumva rero ko ni ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu, kandi baza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo bene imigambi n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakaguma barahanura. Ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyotuma Abarundi bizera. Ibyo ari byo byose ko bigenda kose matora azoba, kandi azogezwa tukivuye ngo icyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bakibashyize imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwiteza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa, ikaba karimi bizoshye bigenda mu ngiro tubone yuko koko watowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere ryabenye Burundi.
Umurwi Seni utumaye amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ibyo ba umuntu wese ahari nashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka kuko ibintu biriko birashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa kuba komine hari mbere n'izi migambwe yavuga iti mbese ko tutarimo gazi umugambwe abanyasode boravuga uti mbega ko hose bashyiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe UPRONA kuko twebwe muri FRODEMO tugira ikibazo. Nicyo gituma rero burya iyo muriko murahanganira ibintu iyo wongeye kutugera neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya nkagarara gihambaye no gutera kamo kandi Seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizuba muri aya matora kizoza cemerwa n'abarundi kikanakiza u Burundi kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo bategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugace mu 93 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wewe yumvira ni ukutegura mutima rero akabanga kari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi ariko baratora.
None mwebwe mwihweje abanyapolitike bariko bahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda ayo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazoba bashize?
Nakubwiye ngo ndikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari muri aya tora bayatoye bashize ngaho none harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ikaba ari nayo yitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshingamateka benshi mbere no muri leta harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kubyibagira mu kugenera kitunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashingamateka n'inama nshingamateka icako kuko niwe abafite ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashingamateka nakubwiye imyaka myinshi hagize ingorane ziba abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushemeye bwabo bugera cyo gituma navuze ni bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko Burundi buba inyuma y'amatora nicyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abarundi bahamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubabone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagarinye kuja mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyegeje yuko ikiriso muri aya matora tuzocuba tukacubahiriza ayo majambo bayavuze usanga imbere mbere ibintu bica byoroha neza atangurane vyozana aka kawunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge niba byafate gusa ibyo byukoma ariko ari ukinywa abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuruvya ubugabo bukomeye ubushingantahe muri kino gihugu.
Kama mubateye turize ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gice cy'umutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitiki wese azotsinda ayo matora.
Umunyapolitiki azotsinda icya mbere azobandanya mu makanda y'incungu za demokrasi n'incungu yo kwikukira mu 61 wa Gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe iprona hatsinze u Burundi mu 93 ndadaye mirikyo yayivuze wari bone turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze mekyoro ndadaye ntihatsinze ubugambo sabanyafrodebu hatsinze demokrasi hatsinze uburundi uzotorwa rero yogenga apfwe majambo nyine aremeshe abarundi bose icakabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose atari igihugu c'umugambo uyu cyangwa ivyumviro buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguye kuza gusabwa ugiye kugira abantu ufite inzabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuba kivuga bya byumviro byayituruka uvuga bya byumviro byahugiye nicyo gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye i Burundi agiye mu Burundi ubonore tuko turatora Burundi tuba tumushize ejuru kugira ngo atubere twese umwungere atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mahanga urabona ko dufite n'impunzi abe umwungere abe umubyeyi w'abarundi bose.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo y'u Burundi murakoze cyane rwose.
Nawe murakoze cyane ko mpamaye aka kanya kukubwira na bene wacu b'Abarundi.
Reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije acaye ikibanza mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana we agiye kuyaga na Gatien Rupindikiza umuvugizi w'amashirahamwe y'Abarundi bo mu bihugu by'i Buraya n'umwe mu bayobozi b'amashirahamwe w'ayo mashirahamwe ariwe Claude Ruhimiza we ari mu Bwongereza bagiye kuyaga ku ngingo Burundi bwafashe bw'uko Abarundi baba mu mahanga batazotora murano matora.
Mu Faransa turi kumwe na Gatien Rupindikiza. Gatien ndagusuhuje kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndagusuhuje nawe.
Hanyuma na hano mu Bwongereza turi kumwe na Claude Ruhimiza ukawuhagarariye diaspora hano mu Bwongereza kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije.
Nagira ngo rero tuganire aya matora tumuyatezeho iki mwebwe Barundi Barundi kazi reka mere kuri wowe Gatien Rupindikiza kubera ko uhagarariye uvugira Barundi bahuriye mashyirahamwe y'Abarundi mu bihugu bigera kuri 7 hano mu Burayi aya matora muyategerejeho iki
aya matora twibaza yuko icyo dutegereye kuri aya matora nuko yozana ituze ikazana demokrasi Burundi ikazana impore ikazana iterambere hakaboneka cyane cyane imbere ko biboneka nuko muri amatora nyine ari karaba nuko huba akantu karushije n'ukuri umuntu yatsindiye amatora akaja ku ntwaro agakurikiza iprograma nziza y'abanyagihugu Burundi bugasubira kugira agateka makungu tukagira tukitega yuko n'umukuru w'igihugu aja mu bindi bihugu agenda za Buraya agenda za Amerika ahura n'abantu bose akaba ijambo nyene ikomeye y'igihugu.
Jean Claude Ruhimiza wowe yategejeho iki?
Nibaza ko n'umunganira gato mbona ko ibyo yavuze byose na je nibyo mbona ko twoshimikira ko mugabo ikindi gikomeye kuri jewe nuko uwova mu matoro uwo ari we wese yoza atwarira bose ntibibagire muri igice cy'umuriyoni rw'abarundi bari hanze basubiremo barabo abantu bakoze ibyaha babahane kugira abarundi bose bumve yuko demokrasi yashinze kandi iyo demokrasi ari demokrasi ivuga yuko itwarira abarundi bose ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye kugira abarundi bagire umwizero muri iki gihe
ibyo turaza kubigarukaho umukanya reka duse n'abasubiza amasi inyuma buhasigaye amasaha makeya kugira ngo abarundi bajye gutora ariko kugira ngo uyu munsi ugere wabanjirijwe n'umwiyamamazo kwiyamamaza mu gihugu cyose ku babyifuza bose uyu rebye wowe Gatien Rupindikiza ubona uko kwiyamamaza kwaragenze gute kwagenze neza mbese nta makuba yabonetsemo nta gushyamirana kwabonetsemo byagenze neza
oya makuba amatora imyiteguro y'amatora iyo kampanye nyine yagenze byagenze neza muri rusange uravye kuko twarabonye abantu bashikiriza ivyiyumviro twahirwa kera ko tubona abakandida bashikiriza ivyiyumviro kandi akaba ubona ko hari ishaka hari iganwa ikomeye kuko atawarasanzwe ari ku ntwaro asubira kwitoza na nkwaro wo mu mugambwe uri ku ntwaro witoza mugacane cyane ikintu umuntu uyo negura n'ingene imishamirano yagiye iraba mu gihugu si henshi yabaye muri moma mu bari ko baragira imyigaragambyo nta muntu nta ubona bagiye kunigana bagwana bapfukana byagiye kuba mu nyuma kenshi bikunda kuba nkuko byahora bizabiraba ikibabaje nuko abo cyane cyane umugambwe CNL na CNDD-FDD bahuye bakaba imishamirano nuko wabona yuko abo muri CNL ni ubaguma bafatwa bagapfungwa kandi niwo wabona bishwe bigaca byerekana yuko umengo abigisirikare mbere igipolisi cyane cyane abajeje umutekano niho baciye ubona ko bahengamye ku mugambwe uri ku ntwaro nabo bahagarikiye igihugu bahagarikiye abarundi bose batahagarikiye mu bisanzwe umugambwe nicyo kintu umuntu yonegura muko umuntu yabibonye ingene byifashe
Claude Ruhimiza nawe ni kubibona
jewe kubwanje mbona aya matora kubwanje yarantangaje kurabye ingene yateguwe harimo utunenge tutari duke aho umugambwe uri ku butegetsi wagombye kubyigungira ko ntiwabajije abandi barundi bari mu yindi migambwe ugira se ni wenyine ushyiraho abo bipfuza mugabo icyatangaje nuko
wibuka yuko abaca umugani ngo nta mwiza wabuze inenge kandi aya matora mu Burundi ntabwo yateguwe n'umugambwe hariho akanama k'igihugu gashinzwe gutegura amatora kandi abantu bo mu migambwe mu mashyaka atandukanye ako kanama bagafiteho uruhare no kureba ibyo gakora nagira ngo tukomeze ikiganiro tutagobeka uko ibintu bigomba kuvugwa komeza
Oh yeah, mugabo jewe ibyo sindabihaririye mugabo kuko je sindi umuntu wa politike mugabo ubajije abari muri opposition bo kubwira neza utunenge twari turimo ibyo nivyo hoba harimwo abandi so kuvuga umugambo uri kuri tegetsi urashobora kwitorera abo bigomeye mu migambo nko byabaye harabaye ipronegatise n'ibice bitashigira uko bingana iyindi migambwe yose nuko nyine turaje ingene amatora yateguwe harimo utunenge ibyo je kubwanje nta mbona mugabo je ikintu cyantangaje ngiki ni ingene habaye kwiyamamaza harabaye ikintu twese bo je byarantangaje ko sinabyitega mugabo nibaza ko kubisigura ari inyota abarundi bafise y'ukuronka uburundi buhagarikiye ku mategeko uburundi buhagarikiye kuri demokrasi kuburyo abantu bahaguruka bazi ko bashobora gufungwa bashobora gupfa mugabo bakagenda bakavuga icyo biyumviye icyo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane bishoboye gushika bigaca biboneka no mu matora ingene abaye hari byogira akarusho kuri demokrasi twifuza mu Burundi
Gracien rukendekeza wowe iyo urebye ukuntu abantu bagiye kwiyamamaza bakavuga rikijyana nk'uko Gracien Ruhimiza bivuga mbese nawe usanga koko bishobora gushimangira intere ya demokrasi Uburundi bumaze kugeraho
ibyo aribyo byose aya matora imyiteguro yayo ingene bagira abarondera kwitoza hariho ikintu cyabaye kandi kizosigara mu mitima y'abarundi demokrasi yaragize uko itera imbere kuko byarabonetse aho umuntu agenda akavuga kandi hakaza abantu isi yinji umuntu akabona ingene abantu bakurikira uyu muntu naho umuntu yoba atakinze ubu harabonetse yuko hariho uruhara rukomeye uwo muntu afite abantu benshi ubundi nawe afite abantu bangana uko mu byo mvuga ni nk'ukujya ama ekipe yo kwitegura akama yitegura atarigera akina ngo ubona ari karakina ingene bigenda nubwo imikino isa n'iri kiratangura turamaze kubona icyo umwe hajya umuntu avuga umwe ari igitsinda undi yakinjije mugabo umusifuzi ntaravuza isifu ya nyuma ubu nibyo tukiraba rero hari cyabaye mugabo utunenge twarabonetse turahari mugi icyo je nshima cyane cyane nuko habonetse ivyumviro kwa dukeneye ko haboneka ivyumviro tubona abantu bamwe utaruzi kuba ivyumviro byabo afise hari nk'umukandida rwasa nta byinshi twara tumumva ko ivyumviro ntiyabisohora kenshi hakaba umukandida Evariste Ndayishimiye nawe ne twedukeneye kumwumva kuko ari aka ibyavuzwe na benshi twedukeneye kumubona ari muri kampanye ijyavuga ingene cyane cyane abantu benshi bari bamurindiriye kubona ingene asohoka kuko hari umukandida kenshi n'abaserukira umugambwe aragomba kurengera umugambwe kugira ngo abe hejuru ya byose kandi aragomba kurengera n'umuntu mbere amubishyije kugira ngo yerekane yuko ati uyu undazi ko mwari mu mutoro tunenge ndamugiye impande sinti turi kumwe naho twoba mubona gucya mugaje ndafite ibyimbiro bishasha nibyo cyane cyane abarundi barakeneye kumenya nibaza ko baronse mu insiguro n'ikintu gikomeye ibi umuntu abivuga amatora ataraba nawuze amatora inyana zoba mugabo ibyo ni ibintu bikomeye gose kubona cyane cyane abakandida babiri bakomeye twarabobonye bagasiruka umuntu akabumva akabona ingene abahamanuta kuri we yumvira aho baba bahagaze
abo bakandida baserukiye mu gihugu bariyamamaza abanyagihugu barababona ariko hari n'abandi banyagihugu batababonye abanyagihugu bari mu nkambi hirya no hino muri Tanzania muri Uganda muri Congo no mu Rwanda ariko namwe ntimwababonye mwebwe barundi barundi kazi muri mahanga muri diaspora nta nubwo muzashobora gutora nizo munzi ntabwo zashobora gutora kuba mutazashobora gutora ibyo byo mubitekerezaho ikireka duhe ijambo Claude Ruhimiza
ibyo kudashobora gutora nibaza ko atamuntu numwe ito tera umutima uhagaze kuko umuntu abyifuza abona yuko agomba kujya gutora nta muntu numwe yomubuza kujya gutora mugabo byarashitse ntako twogira icyo dukora gusa ni kubikurikiranira hafi tukaraba yuko amatora abaye azoba amatora azana umutekano mu gihugu azana iterambere ry'abarundi ashiraho abarundi bifuza ibyo bibaye nibaza ko naho tutoba twatoye atakibazo byotera ibyo bikazova kungene iyo seni yitwaye uzoba yatsinze ayo matora ingene azokwitwara kugira ashobore kugururira abo barundi batashoboye kumutora cyangwa batarose umwanya batarose ingene baje gutora kugira bashiremwo muri ubwo Burundi bushasha azobarika rubaka
noneho komerezaho Ruhimiza ku kibazo nshaka ko dusubiza muri iminota ibiri isigaye niki mubona uzava uzatorwa ejo kugira ngo arungure ayobora Burundi akwiye kuzibandaho mbere ya byose niki mubona kwiye kuzashimikira ubutegetsi gikihutirwa kiraje ishinga abarundi bose komerezaho mu munota umwe gusa kugira ngo tujye no kuri rukindikira
je kubyo niyumvira ko ikintu cya mbere ari kugarukana umutekano ibyo navyo bigirwa ruko ashoboye kuja kuganira n'abandi banyepolitiki bari hanze kugira impunzi zishobora kugaruka impunzi umva bakaganira ingene abarundi bose boshobora kuja gutera ikivi ku Burundi buzoba buje bushasha buvuye muri ayo matora ibyo nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko kuva mu 2015 hariho abarundi barenga igice cy'umuliyoni bari hanze bifuza gutaha mugabo kubera ibintu byabaye kuva mu 2015 bitashobotse ikindi nacyo ni ukwegera ibindi bihugu kujya kurondera gusubira kugira imigenderanire myiza n'iburayi kugira imigenderanire myiza n'abo duturanye kugira Uburundi bushobore gukorana n'ibindi bihugu kuko nta gihugu ubu ku isi kibaye ko cyonyine abishoboye je nibaza ko azoba ari intambwe nini cyane ku Barundi n'Uburundi
Graciane wowe urabona perezida mushya w'Uburundi akwiye kuzahera kuki abarundi bamutegerejeho
ego menda mu vyo yavuze ni novuga akajambo kigeze kuvuga n'umukomanda Martin Ndayahoze bagandaguye mu 72 niwe yavuze ati abarundi bakeneye cyane cyane umukate n'amahoro, icyo bafungura n'amahoro. Urumva yavuze iby'amahoro, cyane cyane kiba gisigaye ni iterambere, ubwo butunzi bw'igihugu. Habonetse amahoro hakaboneka ubutunzi bw'igihugu, buvuga yuko kugira ngo leta nayo ironke iki iha abanyagihugu, yuko bagwanya igiturire, bagwanya gusesagura, hanyuma na politiki bayitunganije neza, bakongera bakagira n'ibintu by'abarimyi n'aborozi, abantu bagashobora kugira kuzana akazi, bakongera bakagira n'amagara meza. Nibyo cyane cyane bazo bakeneye, habaye amahoro hagacaba n'ingene abarundi bashobora kurunga ubutunzi, iterambere n'amagara meza. Nicyo je nimaza ko barindiriye gose uyu muntu azobaje muri icyo gihe, n'ukuri yobazaniye ineza abanyagihugu, yoshobora kugira ivyo bintu bibiri.
Graciane Rukindikiza uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane.
Nawe nyine nabashimiye kuba mwaho.
Nawe Claude Ruhimiza uri hano mu Bwongereza, nawe ndagushimiye.
Ndagushimiye nawe.
Ikimwe n'abandi bose bumva Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi, nakagaruka.
Twerekeze mikambi ya Nduta yo iri muri Tanzania, tubaza ikibazo cha kindi nyene. Abarundi bahahungiye biteze iki ku matora y'ejo ku munsi wa gatatu? Ako kabazo mgenzi wacu James Jovin yakabajije nabo bayazi. Ahanini bo bavuga ko ico bizeye baciteze ku murwi utunganya amatora seni, bagasaba yuko uhagararira inyungu za bose.
Ego bukera amatora zaba mu Burundi, twego ico tubona cyambere tuzoyakira neza. Tuzoyakira neza gute, kuko nako twifuza ihinduka, kuko igiye kuraba nk'umugambwe kumbura ari ku butegetsi, no mugambwe urumva watwariye, twovuga ko watwariye watwariye uruhande rumwe muri rusangi, watwariye uruhande rumwe. Twifuza rero yuko ku banyagihugu cyane bazaba bari mu Burundi bafite uburenganzira bwo gutora, ko botora migabo n'imigambi myiza kugira ngo mu Burundi kumbure habihinduka, na cyane cyane ntibatore bahengamiye.
Ni ukuvuga twe nk'impunzi turiteze kwakira ibizaba bivuye mu matora, tuzovyakira neza bivanye ku bazoba batoye neza. Ni ukuvuga nk'abari mu gihugu bobo basanzwe bumvise imigabo n'imigambi y'umwe wese mu bantu biyamamaje, natwe turi mu nzi ntidushobora gutahura ngo uwo bazoshira imbere ninde, ariko gusa bivanye n'imigambi yasize imbere nk'abanyagihugu, nibo bakwiye kuzoca urubanza kugira ngo natwe turi nk'impunzi dutahe Burundi bugiyemo amahoro. Murakoze.
No je nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibigiye mu matora, mu gihe ata abantu bohengama, na cyane cyane abarongoye seni, na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi, ntibagire ibyo bahengamirako, ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamire ahandi, kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza, abantu bose babishime, hanyuma twiteguriye kubyakira neza.
Icyo tubashima kwanza ni uko amatora icyo tubasaba yogenda neza, era abo bantu baba bari mu gihugu twabirazi ko turi mu makambi, abari mu gihugu ikiza bo hagarara neza, bakaraba ukungene nk'ariya bomaza, bakaraba umuntu afise integoro nziza imbere y'abanyagihugu yaza dutware neza nk'uko yatwara abantu.
Ni ukuvuga jewe ibizo bivuye muri ayo matora, nifuza ko amatora yogena neza kugira ngo nka twebwe nk'impunzi tugiye gute turabe ko twotaha, mugabo amakenga dufise ni uko twumva hari imiharano nyinshi cyane iri mu gihugu cy'u Burundi. Rero ntituzi ingene bizogenda, ariko twasaba bitejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza,
batore umuntu afite imigambi yumvikana. Bo barazungurutse mu gihugu, barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza, mugabo bakwiye gutora imigambi ifite akamaro, izomarira abanyagihugu ibintu byiza, izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano, imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza, atawanjya wangura, atawo baheze inyuma cyangwa ngo bavuge ngo wewe ntituvuga rumwe, ngo turakwishye cyangwa ngo turakugiriye nabi. Bakwiye gutora imigambi irashe, bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tukiyumvemo, natwe bw'impunzi twiyumvemo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu. Ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga, cyangwa abantu bazokwamire mu bukene, mu nzara. Abarundi bakwiye gutora bitonze, bagatora n'umutekano, bagatora umuntu azobashitsa ku iterambere n'amahoro meza.
Hanyuma tukaje twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi, tugasaba ko botwara neza. Kumbure ibizova mu matora kwetuzo vya cyane, ariko turafite impungenge kugiye kumbwiriza amakuru avugwa hirya no hino, nuko ayo matora ari amatora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba n'amatora azo babaye atabahagarikizi mvamakungu azo babahari ku byo genga twebwe nk'impunzi biratugora ugiye twizere ko ibizo bo mu matora bizo bari nyakuri
no kuvuga impungenge fise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushigwa imbere n'abanyagihugu no kuvuga hajya seni si y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara ushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizo bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya n'ukuri izo nkungenge nizo fisi ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo no bahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babotogo barabazi bari bakwiye kutora abaneza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icyunga n'ijambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi ipose barayigishije barayumvise turabye nk'uwarasa mu karongo igihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka iheze no kuvuga ntafite banatumariye nka twebwe nk'impunzi nacyo gituma bagomba ko bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'icyunga n'ijambo batabyigikira
abazo bahagarikiye ibyo bita amabiro do vote benshi usanga ari abantu bava mu mugambwe umwe n'icyo gihe rero kugira benshi bizigire aho dufite impungenge nawe benshi bizigire ko ibivuye mu matora bizoba ari iby'ukuri bizotugora cyane bica bigora abantu benshi kubyemera ariko twebwe tubona ko twosaba kandi n'abari mu Burundi ko buri muntu yoshyiraho intaha ishize akemera ibizo bivuye mu matora kugira igihugu cy'u Burundi kigende neza uhagarikiye rero umugwi ujejwe amatora ariwe seni kosaba kwerekwe umugabo ashyiraho intaha ishize uwatsinze agatangazwa kugira ko mbure dukureho vya bintu byo kuvuga ngo nibwe ubundi ngo vyagenze gutya kugira kajya kanuvuga ko umuntu yibwe gahere
ni kuvuga icya mbere cyo yo kwisunga nuko atavye kuvuga yuko ngo azohenamira ku mugambwe umwe abone yuko umurundi uwo ariwe wese azoba atsinze kugira ngo atware uwo ariwe wese ni kuvuga uwo muprezida kubera yakunze gushika ugasanga prezida mu gihe abatsinze bivanye n'umugambwe kanaka yarimo akacha agomba gutwara ahengamiye uwo mugambwe ariko icyo mbona nuko amaze kuba atowe azotware umurundi uwo ari we wese n'akarore nka twebwe turi no mu buhungiro bizotworohera cyane kuca dusubira kwitahira mu gihugu cyacu cy'amavukiro
akaba umugabo w'ijuna n'ijambo atacagura ataraba nkunzi ataraba ku ruko bashaka ku butoni araba umuntu azoserukira abarundi neza kandi akabakorera neza ibyo bashaka kandi akitaho n'impunzi kugira ngo natwe dushobore gusubira mu gihugu cyacu twibarutse na cyane cyane twifuza ko Uburundi butasubira kuba mu njyane cyangwa ngo bemwo intambara twifuza ko hoba amahoro bagatora umuntu ashobora kugarukana amahoro hanyuma impunzi tukwisubira mu gihugu cyacu twibarutse
jyewe nsaba uzobatowe ko yoba umuntu mushingantahe w'ijambo akaba nka kumwe ndada yavuga ati hatsinze abarundi bose ntiyatsinze umugambwe ntabe umuntu azotorwa akaca yegamira umugambwe wiwe akaca akora ibyo akora byose abikorera umugambwe aho yo bikoreye igihugu kuko tumaze kubibona kenshi abantu begamira ku migambwe baca batuma igihugu cyononekara tumusabye yuko yokora ibintu byiza hanyuma Uburundi bukabamwe amahoro aho batavuga rumwe bakicara hamwe bagakora ibintu byiza kugira ngo ejo n'impunzi na twebwe dushobore gutaha mu gihugu cy'amavukiro twigina tuvuga tuti ehera aba nabo batavuga rumwe bariko baravuga rumwe bakora neza basangiye igihugu ntihabe uwo baheze inyuma
je ng'impunzi ni kintu no kuvuga umukuru w'igihugu azobatowe twosaba kwiyo twarira bose na cyane cyane akirukira igihugu yakirukira ubwa mbere injyane ukemura injyane zabaye mu Burundi kuko cyane cyane zihagarara ku migambwe abatavuga rumwe ugasanga umugambwe uri ku butegetsi ntugomba gusangira ijambo n'abo batari mu mugambwe umwe gusaba rero ko uwo batowe wese yaba uvuye mu mugambwe uri ku butegetsi yaba yo bari uvuye mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi umuperezida yotogwa ko yohagararira abanyagihugu bose kumbura gakemura ikibazo cy'injyane z'amazuba mu Burundi kikaba igihugu kizira impunzi kikaba igihugu n'abahunze bashobora kwiyumvira gutaha atari kuvuga ngo njye yose kuza mu Burundi kubera kanaka kubera umugwi kanaka twe tubona rero hamwe yotwahera bose ko ivyo bavye mu matora vraiment nta wareka kuvyemera tuzovyemera ariko reka turindiye kwigihugu cy'u Burundi kiragoye kuko hari ibindi byinshi usanga byinyegeje nyuma murakoze cyane
icyo nabasaba nkuko gitombora agatogwa namusaba ko icyo yokora ko azoba umwizero w'abarundi bose kandi agakora abarundi bose adacaguye atanu umwe agisize ku ruhande bose akabakorera bose ataraje nkunzi
mu kiringo c'amasaha make abarundi bakwinje ivyangombwa baraza kuba bari mu tuzu tw'amatora kugira ngo bitorere uzosimbura perezida Pierre Nkurunziza amaze imyaka 15 ku butegetsi abahiganira ico kibanza na bakandida indwi barimwo abigenga abaserukira imigambwe yabo ninani mu gihe mu kiringo co kwiyamamariza ayo matora hakomeje kuvugwa ugushamirana hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi na CNL wa Gatongwasa Polisi y'u Burundi imaze kugabisha umugambwe CNL na UPRONA yagiriza gushaka gutera umutekano muke ejo ku munsi w'amatora. Mwishira hamwe League Iteka bo bavuga ko bafatiye ku matohoza bakoze basanga ico gipolisi gihengamiye ku mugambwe uri ku butegetsi. Mugenzi wacu rero Joyika neza reka tumubaze ibindi kuri no nkuru.
Mu itangazo gipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere yamushikanganje umutekano wa Lengi Yome Bunyoni yemeje ko muri usanga imyamamazo yagenze neza mu ndwizi zishize ariko anadondagura abishwe abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 2019 nabo barakomereka haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika jana na 86 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo ishira hamwe ry'iteka rikorera mu buhungiro risanga ubwagirizwa taribo. Anshak niko yagize yabwirije urya Amerika amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Igitera makenga mu vyegeranyo ry'iteka rifise biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe 143 ari umugambwe CNL n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo. Ugacabona ko zose 99% kwijana bazegetse ku uwo mugambwe CNL. Twari twiteze bamwe umuntu yimvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyene ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye byumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
abazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arota hungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi n'abafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano. Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana cyanke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi cyanke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahariko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'ahariko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi.
Abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganji burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayi ngo bazosidukane niyo baze gucungera igikorwa cy'iharugwa ry'amajwi. Turazirikana rero ko atawuzorwa muri
uwo mutego umukandida wa UPRONA asanzwe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo. Gaston Sindimwo yavyiganirije urya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Nashaka kumenyesha igipolisi u Burundi n'amakungu yuko umugambwe udasigana UPRONA atanari uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma abadasigana bagumuka. Nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu bakwitira agatima mpembero iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo w'abadasigana UPRONA ntuzogumuka ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazukwita mudasigana uwo wese azotarajagara ntazokwitira umugabo n'asigana ipona
ariko bwana sindimo amakenga yo n'ubu ntayashira kubijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu
amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira naho tuzatwemeye uko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twebwe no munsi umugwiseni wari hereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu biro de vote atamwumvikano baye mu masesi nama yabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata ku nyene ku nguvu ije ni byambere byarabaye turabiritse ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga gatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri Seni akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bya securize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca hanze cyo byose bitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasabye yuko Seni itubwire urutonde rw'abayaronse kuko tumenye abayaronse tumenye bazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye katwerekana naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarita umwe afite amakarita atatu ane atanu azotora gatanu gatandatu indwi umwe icyenda cumi abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibintu bya procuration
amatora yo kuri uyu wa gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make n'ay'abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kubyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda agasotoro perezida Nkurunziza nawe agiye ku mukuru igihugu wa mbere yashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje guhirika ubutegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa ubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri Isanga cuno munsi njuti bakunze mari muduteza abiri tubashimire dushimira namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera imbere guhana gahindukira ngende ndabatumiye mu kiganiro kidasanzwe muri Isanga cejo ku munsi w'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikiganiro muzoshobora kugira ico muterereye kuko tuzoshobora gusubira muri studio zacu ngo tuyage na mwebwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'u Burundi mutubwira ico mugona kuri ano matora. Kino kiganiro muri Isanga cuno munsi mwari mwagiteguriwe na Joe Diane Ninahazwe nari mpagarikiwe na Etienne Karekezi yakoze amajwi yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala.
Urashaka kusoka, urashaka umunyenga, tuzenguruke Kigali muri boxe kaliente, bagufata ruzenguruka convention, ujye ku mafaranga, na John uteye neza fata kaboko na Sony, ngoma kana mfata kura champagne, nagira imbaraga sinarusha Samson, ukina neza kandi negura n'abara, dore burenda ku kiyati cye ntanyorohera, in the morning, ngendi hangover, ndagutumiriye New Year inbox.
I don't love your money, I just love your soul. You know you're in bunny with a deep sea, oh, don't take it out.
Come
me love you so much. Nakunze kuno josha uburyo nakubonye wa mariro no ruhande ukina aikaidaneza stop not joking. Guy made me lose my mind. Wama yuko mifuza. Gutu nari musu mese ngawe. Ujina nakana baka umaye. Ujizo mleye kaze se. Chaku kunu na kujera na pukana nawe. Ukunu vina nawe vitara angaza. Nijula buri chinga jose wifuza. Go, nuri kinyawa hands. Nuri nikinyawa chains.
Ibe amahoro imigambwe
ibatandukanye
amoko amadini inara amemujina maningingo nakari na misumba ingimba
imatata maoro nukutekano jirinde kuzulira mungwano imatata maoro nukutekano jirinde kuzulira mungwano imatata maoro nukutekano jirinde kuzulira mungwano Mata tamaro